Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiriro vy'uno munsi hano muri za 18 muri kumwe na Joy Diane na hazindongoye ivyo biganiriro tubifurijemo ikaze.
Ijiri kogwa izotangurira mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura mu mabanda mu ntara ya Makamba ibisaka mu ntara ya Mwaro ibugarama mu ntara ya Muranzia no mu Kivyuka mu ntara ya Bubanza ndere yuko bitunganywa aho hose hategekanijwe ibyo bisigarira by'amagufa bisanzwe biboneka.
Uni Clement Nowani Nziza icegera c'urongoye umugwi CVR no murugujeje kuvuga ukuri no kunywanisha mu gihugu c'u Burundi ayadondagura hazohera igikorwa co gushingura niteka ibisigarira by'abantu batowe mu binogo rusangi bitandukanye ico gikorwa kizotangura mu mpera z'ukwezi kwa 10 turabigaruka ko handi hatumwe hafi ya maradio yanyu tuza kubabwira kandi n'ivyerekeye ingaruka zikomeje kwibonekeza inyuma yaho inama ijejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi ifata ingingo yo guhagarika mu kiringo c'amezi atatu amashamwe mva makungu yigenga. Akombanze ndabwire muri make ko umuntu yitwaje kirwanisha jo kwa gatatu yagerageje kwinjira mu rugo rwa Fethullah Gulen umuyedini w'umunyaturukiya yahungiye muri Leta Zunze za Amerika ariko yaciye asubiza inyuma n'abajeje kumucungera umutekano. Igipolisi cyo muri Leta ya Pennsylvania cashikirije ko cagerageje kurondera uwo muntu aho yahungiye mu icungararo nticamubona kandi bakimurondera ku ruhande rwa Gulen bavuga ko bibaza ko Leta ya Turukiya ariyo iri nyuma y'ukugerageza kumwica mwo kwibuka ko Gulen yigeze kuba akurana n'ubutegetsi bwa Turukiya ariko yahungiye muri Amerika mu mwaka w'1999 leta imwagirije gushaka gucanishamo abanyagihugu n'idini. Leta ya Turukiya yagiriza kandi Fethullah Gulen kuba ari we yari inyuma y'ukugomba gutembagaza ubutegetsi muri 2016. Turukiya yasavye Amerika kumurungika mu bihugu kugira ngo acegure urubanza ariko Amerika yaravyanze. Leta Zunze za Amerika ejo kwa gatatu yaratabuye amasezerano y'ubucuti yagiranye na Iran mu mwaka w'1955 mu kwishura ku ngingo yafashwe na Sentare Mpuzamakungu y'ubutungane isaba Amerika gukuraho bimwe mu bihano vyafatiwe Iran. Iran yitwariye Amerika imbere yo Sentare ivuga ko ibihano vyafashwe na Leta Zunze za Amerika bice kubiri n'amasezerano y'ubucuti ivyo bihugu bibiri vyemeranije mu mwaka w'1955. Umushikiranganje migenderanire ya Amerika na yandi makungu Mike Pompeo avuga ko kahise ka Iran mu bikorwa vy'iterabwoba ibikorwa byo gushingura ibirwanisho vya nucléaire hamwe n'ubeshe bw'abategetsi bituma ibirego vya Iran biteshwa agaciro. Amerika yongeye gusubizaho ibihano vyari vyakuwe kuri Iran nyuma yaho perezida adamutswa ikino gihugu Donald Trump akuye Amerika mu bihugu bitandatu rutura vyasinye ayo masezerano. Umutegetsi wo muri Leta Sudani y'umanuko atangaza ko leta yiwe itemera ishingwa rya Sentare nshasha ijeje gukurikirana ibyaha byo mu ntambara byo byarabaye mu ico gihugu. Iyo Sentare ni kimwe mu bintu bishobora kugirira akamaro impande zose ziheruka gufundika amasezerano y'amahoro mu kwezi guheze kwa 9. Ubushikiranganje bwa Amerika bujeje imigenderanire n'andi makungu bwasavye bwivuye inyuma ko leta ya perezida Kiir ishinga iyo Sentare nshasha yokorana n'izi hasanzwe mu guhana abantu bakora mu guhana abantu bakora amabi harimo n'ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bakubitwe intahe mu gahanga. Iyo Sentare yoba igizwe n'abacamanza bo muri Sudani y'umanuko bafatikanije n'abahinga mu byaha byo mu ntambara bagacira imanza abantu bokwagirizwa ibyaha byo mu ntambara. Ibyo navyo bikaba ari ibyaha ivyakoze mu ntambara hagati y'abanyagihugu yarimaze imyaka itanu muri ico gihugu. Tukiri kuri Afrika, igihugu cha Afrika y'Epfo catangaje ko kizotangura gukoresha igiswahili nk'urundi rurimi gukoreshwa amashuri mwaka w'2020. Iryo tangazo ryakiriwe neza na benshi bifuza urwo rurimi rw'Igiswahili ko rwokoreshwa ku mugabane wose wa Afrika. Igiswahili ni ururimi rukoreshwa n'abantu barenga miliyoni ijana mu gice cya Afrika y'ubuseruko no hagati, rugero gukoreshwa mu nyigisho mashuri muri Afrika y'Epfo, ikaba intambuko ya mbere izogana ku ruba ururimi rushira hamwe abanyafrika bose mu kunga urunani. Tadijugi Ameriki Samia na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 ahandi mushobora kumva ijugi ya Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VWA akaburungu com na Facebook yacu ni VWA radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi kuva mu mpera z'ukwezi kwa 10 no mwaka turimwe mu rwi CVR ujeje gutohoza ukuri no kunyanyisha abarundi uzotangura ibikorwa byo gushingura niteka ibisigarira by'abantu byahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Raymond Zimana ibujumbura.
Kremano wani nziza icegera cyurongoye Severe mu kiganiro ya yamenyesha makuru yemeje kwitegeko rigengo mu gutohoza kuri no kunywanisha abarundi riusaba kwerekana ibinogo byatawemmo abantu benshi ugukora ikarata ivyerekana no kwerekana ibindi bibanza byahambwemmo abantu ariko bitazwi. Uyo ari mu ndongozi z'umugwi washinzwe gutohoza kuri ku mahano yashikiye Burundi kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka wa 2008 yemeza kwikorwa cy'ugushingurana iteka ibisigarira by'abantu kizotangura mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2018 muri zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Kremano wani nziza avuga ko ico gikorwa kizokogwa mu ntumbero yo kunywanisha abarundi.
Igikorwa cyo gushingurana iteka isigarira z'amagufa y'abantu abarundi bene wacu twavuze tutanga kizotangurira mu Kamenge mu gisagara cya Bujumbura mu mabanda mu ntara ya Makamba, ibusaka mu ntara ya Mwaro, ibugarama mu ntara ya Muramvya no mu Kivyuka mu ntara ya Bubanza. Mbere yuko bitunganywa aho hose hategekanijwe ibyo bisigarira z'amagufa bisanzwe biboneka, umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi uramenyesheje ko mu kurangura ibyo bikorwa byo gushingurana iteka abo twabuze tutanga hazo kwisunga imico n'akaranga by'u Burundi mu ntumbero yo kunywanisha abarundi.
Kiretse ibyo bibanza bishikirijwe icegera cy'urongoye Severe avuga ko icyo gikorwa kizobandanya no mu bindi bibanza bitandukanye byatawemo abantu. Ni nziza avuga ko ibinogo byose bifatwa kumwe kuko abapfuye bose ari abarundi.
Ibi bibanza twavuze tubigiyemo kuko amagufa ari hejuru kubera ibikorwa byari kubera hano. Nababwiye ko hari ahantu hari kwari ofishuri, ahandi naho hari haciye ibarabara, ahandi ibindi bikorwa bisanzwe nko kubaka gutya ugasanga amagufa bayazuye. Tubaza kumenya ko ari fosse commune ibikorwa byamaze gutangura, hanyuma kubera ko ivyo bisigara yari hejuru ivyo dutanguriye ko mugabo tuzobandanya n'ayandi ma fosse commune imwe imwe yose tugenda turaraba ico isaba n'ico umuntu agomba kwikorera bijanye nuko aho hantu ameze. Ariko ntiduhita kinogo kiri ngaha gisumba kiriya ku bwacu. Umurundi wese apfuye ni umurundi yapfuye kandi dukwiye guhamara iteka nkuko abandi barundi bose bari barikwiye.
Ku kibazo cy'uko aho hazoshingurwa na iteka ibyo bisigarira hazoshigwa ivyibutso na rijya hari imigwi itanguye gushinga ivyibutso mu gihugu, icegera cy'urongoye Severe avuga ko icyo gikorwa kiraba mu gwi Severe kandi uzogitunganya mu minsi ya vuba wisunze kunywanisha abarundi.
Mu gwi Severe ni mu gwi gihugu kandi ntibaje kureklama le droit ou le non droit uyu cyanguriye twaje kunywanisha abarundi. Icyo gituma mu mategeko agenga Severe nuko ariyo izobikora, nuko ariyo izotanga umuco ingene byo ko kuvuganye n'abandi bose bagiraba kugira ngo kibi gikorwa gihuza cyangwa kigizana aba n'abandi bagahurira ku gikorwa bumvikanye dusumba igikorwa cyokorwa n'umugumwe cyangwa kabika mu kabandi bamwe bamwe n'abandi. Kibaza ko ari gikorwa tuzokora mu byo Severe ikinzwe gukora kandi ari byo twiteze kuzokora mu minsi ya vuba.
Muntahe umugwi Severe ukutoza ukuri no kunywanisha abarundi waronse kubabuza abantu mu mahano yashikiye Burundi wemeje ko wegeranije ibinogo rusange byatawemwe abantu birenga 400 mu gihugu cyose mu gikiringo cyo mu gihe kizorangira mu kwezi kw'12 2018 abajije nimba bazoba bahejeje gukora ibikorwa byose bisigaye Clément Nowa ni nziza avuga ko uyo muguzo bandanya gukora ivyo jejwe gushika icyo kiringo kirangiye akizera mbere kushobora kongegwa ikiringo cy'umwaka nkuko amategeko abirekura niyo byaboneka ko hari bikenewe kurangurwa bitarakogwa inkuru ziva mu nama nshinga mateka zemeza ko uyo mugwi uza warashikanye icegeranyo cy'ivyo waranguye kuva ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa 12 2014 gushika kwa 25 mu kwezi kw'icyenda 2018 no kuvuga ikiringo cyose uyo mugwi wakoze Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana urakeneye tukiri mu gihugu cy'u Burundi ingaruka zo kugara amashamwe mva makungu yatanguye kugira ingaruka ku mpunzi z'abakongomani zahungiye muri ico gihugu hamwe muri ayo mashamwe yahora afise ibikorwa bitandukanye nko mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi yahagaritse abakozi mu kurindira ko leta yumvikana n'ayo mashira hamwe abakongomani bahungiye mu Burundi bati bidakemuwe bishobora kutugira ku ingaruka mbi muravyumva ku nkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Imunze bakongomani bahungiye mu Burundi mu ikambi y'Ibwagiriza intara ya Ruyigi bamenyesha ko kuri uno wa kane amashirahamwe amwamwe yahora bafasha yakoze ibikorwa bibayabaye ayandi nayo ntiri warugurura n'ibiro ijwi rya Amerika ryavuganye na Fredy Gakunzi aserukira imunze bakongomani ba mu ikambi y'Ibwagiriza yatanguye atubwira uko byari byifashe mu gatondo kuno wa kane
iyo riso yamaze kugara nta bantu niyo service minimum na irikirakora abari kwarakora service minimum na JDC afasa akazi ko gukoreshwa service minimum mu gihe bagomba gukoresha service minimum nakubwiye ko ubuzima bwacu buba andanye ha n'ubu mpagaraze ku bitaro hari abana barembye bameze nabi mu gihe bakora service minimum urumva ntacyo biri butange abakeneye ama transfer abakeneye gukora nyako bikomeye cyane siri tubunyine turi muri periode navuga ko turasana bafite epidemie indwara yo kudahwa no kudiare kw'abana muri ico gihe bavuze ngo service minimum urumva ubuzima buracha butumera nabi gose
Fredy Gakunzi aravuga ingaruka zizoshikira impunzi bivanye nuko ishyirahamwe IRC ryahagaritse imirimo ryahora rikorera muri iyo kambi
IRC niyo ijejwe gutanga igitoro imiduga yose ikora mu buryo bw'amakambi niyo izana abapartenaire abana baje gukora mu mwaka wa gatandatu wa sekondari baje guheza amamodoka ya IRC niyibajana ubundi cyo gihe nyine bizame bizace bihagarara IRC hano ijejwe ibintu byinshi iyankadre impubye iraba bapfakazi iraba bakuze niyo ijeje kurwanya ibintu by'ama violence n'andi mahohoterwa yose n'ibindi rero ibyo byose mu gihe bayihagarika numva ibyo byose byoca biduga ku rugero rwo hejuru cyane
mu gihe naho ishyirahamwe DVC ryo hagarika imirimo Burundu Fredy Gakunzi avuga ko amagara y'impunzi yoca asinzikara kuko bakarigwa n'indwara zitandukanye
uravye hano turi n'ahantu hashushe ahicara hari birwaye ku munsi byiburiburi atonda abantu 220 ku bitaro abarimo abana bariko barwaye amadiare barwaye malaria ni nyinshi cyane gose abo bose umunsi umwe jivisi totonda ngo ivure utusanga ingaruka ari nyinshi cyane turafite abantu bafite maladi chronique ubwo ni ukuvuga ngo abo bose barakurikiranwa na jivisi turafite abana ba malnutrition abo bose ni JVC ibakurikirana ari indwara bitandukanye byinshi gose ku munsi bagira amatransfere mu Ruyigi Bujumbura Kiremba n'ahandi
waseruka impunzi ziri mu ikambi ya Bwagiriza arasica saba abana bariya
nasaba abo bose leta nayo mashirahamwe kuganira bumvikana ku neza ya twebwe izo bavugana zose izo amasharije yabo bahana barebe inyungu cyangwa se ineza ya twebwe impunzi guverinoma y'u Burundi yaratwakiriye turi abana bayo iradufasha turabishima gose yaduhaye indaro nuko yifuza kutumera neza ikore iraba iyo neza yacu kimwe nayo mashirahamwe nayo ntavuge adadaza kuko usanga abantu yari fisi baguye mu mporero
nimba hari amakondisiyo akeneza ya mashirahamwe babanza bakayaheza ikiringo runaka iyo haserekagirana kontra n'ayandi mashirahamwe yatangura gukora ayo yandi akabona kugenda ariko bahagaritse nta rindi shirahamwe riraza ndabona cyari ikibazo gikomeye
umwe mu bategetsi bajere gutunganya ibikorwa muri hasere ishami rikoreye Bujumbura yabwijwe rya Amerika ko kubona yandi mashirahamwe afise uburyo n'ubushobozi byo gukorana na Hasere muri iyo migambi bisaba umwanya muremure cyane. Uwo mutegetsi avuga ko gifite icyizere ko leta zote bakumvikana nayo mashirahamwe kugira ngo ibikorwa byo mu makambi y'impunzi zahungiye Burundi bisubire bifate umurongo. Terasi na Iraja umuvugizi w'ubushikiranganje burayi by'intwaro yo hagati twamuronde kugira ngo atubwire umuti bagiye gutora kugira ngo izo mpunzi ntizigwe mu mporero, ariko yatwishuye ko afatiriwe n'inama. Ijwi rya Amerika rirabandanya rimurondera kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo. Ikambi yabwagiriza iri muri komine Butezi, intara ya Ruyigi mu seruko bw'Uburundi, ibamwe abakongomani baba 900 ikaba yuguruwe mu mwaka w'2009 mu ntara ya Ruyigi. Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana urakenuye tukibutsa yuko no munsi kwa kane indwi rumanye umunsi kuyundi iyo nama ijejwe mahoro mu gihugu c'u Burundi agateka inama murantunga kana makajejo mahoro mu gihugu c'u Burundi ariho hafatwa iyo ngingo yo guhagarika ayo mashirahamwe mu kiringo c'amezi atatu. Inyuma rero yahifatiwe igisata kijejwe ibazo vy'u Rwanda n'u Burundi mu ishirahamwe riraba iz'agateka kazi na muntu Amnesty International i Nairobi ihamagarira leta y'u Burundi kuraba ingene iyo ngingo yisubirwa ko ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eroje Urika neza.
Aganira ni rujya America Hashan Carlson umucakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yemeje ko leta ifite uburenganzira bwo kugenzura no gushyiraho amategeko amashyirahamwe yisunga mu gihugu, ariko asigura ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano iteye ku bintu n'amategeko.
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Et nous étions très inquiets par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa makenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi yagacinyizo yafatiwe ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashyirahamwe afashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka kambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa.
Et c'est pas nécessaire.
Nubwo umfaso Nicolson avuga ko atari nkenerwa, umuvugizi wa president Nkurunziza asanga ingingo yafashwe hageze. Jean-Claude Karerwa ndenza ko yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi b'ibisata bya leta ku munsi wa gatanu w'indwiheze.
Haramashyira hamwe murayo ari yizishinda yavuga atungaye inyigisho zo kwigisha abarundi cyane rwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo. Izo zose urumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu biteye kubiri n'amategeko menshi usanga akomoka ku mareta cyane ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye. Haramashyira hamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaze ibigwanisho abone n'akaryo ko gucaronka amasoko y'ibigwanisho. Harayandi akoreshwa mu gutera ingwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronke amasoko y'imiti.
Mugabo izo byagirije muri Amnesty International babihiye n'isiguro.
Nous trouvons qu'il y a eu beaucoup de confusion ces derniers jours. On a eu beaucoup de déclarations qui.
Dusanga harabaye kuzazanirwa kwinshi muri iyi minsi heze. Hari byatangajwe bihushanye hagati y'inzego za leta. Umuvugizi wa perezida yagije amashyirahamwe akabikabishe mbere biratangaje nta nishingiro bifise. Turabona ko mu nama yo kuri uyu wa kabiri ibyo byagirije bitagarutswe ko nibaza ko turi mu kiringo cyaho leta ishaka kwifatira igikorwa cy'amashyirahamwe muri rusange mu gihugu biraraje ishinga n'urukurikirane rwo kwivanga mu itunganywa ry'amashyirahamwe yabayo mu gihugu na mpuzamakungu. Uburenganzira bwo kuja mu mashyirahamwe buremewe n'ibwirizwa nshingiro bugakingirwa n'ayandi mategeko mu gihugu. Mugabo muri imyaka iheze tubona ingendo yo kwiyugarira ko no gukandamiza abanyamakuru bigenga n'amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayakora ku bijyanye n'agati y'akazi na muntu. Hari impirimbanyi zahunze igihugu. Iki gitsure gishasha ku mashyirahamwe mpuzamakungu kiri muri uwo murongo nyene wo gushaka kugenzura byose.
Ces nouvelles contrôles sur les ONG internationales, ça entre dans cette même tendance de vouloir tout contrôler.
Hashen Colson anabona kandi ku munyagihugu ariwe hahombera kurusha.
C'est clair que la population a besoin des services de ces ONG actuellement. Les Nations Unies ont montré comment les pays.
Biragaragara ko harabanyagihugu bakeneye imfashanyo za mashyirahamwe muri iki kiringo. Onu yerekanye ukuntu abantu bari mu bukene butagira izina mu gihugu n'amamiliyoni y'abantu bakeneye gufashwa ubu. Ego ni byiza ko ibitaro n'amashuri bishobora kuba birakora, ariko hari bikenewe mu kugwanya inzara n'ubundi bukene mu bantu butazohera mu gihe ihagarikwa rigumijweho. Umfazo ni izeye ko leta izogira impuhwe abanyagihugu bayo igahagarika iyo ngingo.
Nous espérons que toujours que le gouvernement va nous écouter, mais plutôt écouter la population burundaise et leur.
Twizeye ko leta izotwumvira ahubwo ikumvira abarundi berekanye ibyo bagona bakivugira ko bakeneye izo mfashanyo. Ego Amnesty International yizeye ko leta iyumvira ariko cyane cyane ko yumvira abanyagihugu bayo.
Le propre population est
ku munsi wa kane w'indwi heze inama nkuru y'umutekano w'igihugu yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu yose ahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu kuva ku itariki ya mbere uku kwezi kw'icumi. Urwo rwego ruyobowe n'umukuru w'igihugu bwiwe rwemeje ko amenshi muri yo atubahiriza amategeko yagenga. Eroje Burika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twandanirize mu makambi duhereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe mu Barundi bahungiye muri Kongo basaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Amajepfo aho bakambitse inyuma y'ikambi y'agategekanyo bavuga ko bahangayikishije n'ubuzima bubi babayemo kuko badafise imisarani ndetse n'amazi meza. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru Ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo.
Muri izi mpunzi zigera kuri 30 zikambitse hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu gihe zitegerejwe kunyura ku musambo kugira ngo zizahabwe ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo twaganiriye nazo zatubwiye yuko impamvu y'umutekano mu kugaragara ku giti cy'umuntu uri mu bituma bava mu gihugu cy'u Burundi bagahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gertrude de Miburo na Bacamugwango Salvatore ni impunzi zageze Kavimvira tariki ya 30 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018.
Urumva twebwe nyine ukuntu byari bimeze, urashobora kuba ufite ubuzima bukenya muhira mu rugo mu bana ugasanga wagiye mu ishyamba kurondera nk'uko ugaburira abo bana ngo ntibahwere, ukaca wagira urashika ugasanga nk'abantu bagiye mu nama ntibagiye bakaca bagutonda ko kumuhana abo muvukana nyene mu gihugu bakaca bakubwira yuko ngo wewe ngo uri umukuyakuya, ngo wewe ngo ntituri kumwe, ngo wewe ngo uri umukeba. Ibyo bikatuma rero tuca tubura amahoro, ugasanga n'utwo wavuye gusoma ntunaturiye ukabura amahoro. Ataba abantu bohava naho tuvukana baduhava batugirira nabi. Kireka twungurutse turabe ko twaba turabaye ko bimeze
nari ku mpamvu zo kubera abo tubana abantu bubika ngo senda mu manama y'umugambwe ngo ndi ntuzenya ngo nturi mu kuyakuya bakansharika kamenya ntituvuge rumwe ntabi ntarakoba nkacanemera kuvamo ngazini.
Uza gusabira ubuhungiro muri Kongo, none babafata gutangaho muri Kongo babakiriye gute?
Ntacyo baratwakiriramo kuko jewe nta kintu njyewe rama.
Izi mpunzi zikambitse Kavimvira mu gihangare kiri inyuma y'urupangu rw'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira zitangaza yuko zihangayikishijwe n'ubuzima mabubi zibaye muri iyi hangari kabitsemo abana n'abagore ndetse n'abagabo kuko muri iyi minsi irenga itatu bamaze Kavimvira nta nkunga y'ibiribwa n'amazi bari bahabwa. Ntabaganwa Pascaline ni impunzi iri gusaba ubuhungiro muri Kongo aragaruka ku bibazo bari guhura na bya Kavimvira.
Ubuzima dufite hano ni bubi cyane kuko turasonza, tumaze gusonza tugahiga icyo turya ntiturahamenya ngo umuntu yavuga ko ajya guca ingero, duca tuguma ngaha, tumaze kuguma ngaha kandi iyo budushatse no kujya ku mwanda mukuru ntituronke iyo tujya ngaha mu gisagara. Aha rero ubuzima bubayeho nabi, turiyumvira turagowe uko twama turiganyira uko nyene amazi tuyora ibyo byo ku rusizi nyene byo hepfo kuri Tanganyika nibyo tunywa uko nyene hari aho bitunanira mbere tukaguma ngaho katariye twamenya inyota ikatwica.
None se abana banyu bajya bigenze gute?
Abana nabo ntibajya ko bo gice twarose tutarose bagumaho ntakundi ngaya avugenza riri mu twica no kuboha nyene tukanywesha
tubatubaronderera
gusega naho twoseze ntawo dufise tujya gusenga kuko ntabwo turahamenya. Uko niko bimeze none rero mwo dutabara mukagira icyo mwo dufashije kugira ngo tubeho.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNRS njya Uvira yemeza yuko hari abarundi bari hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira bategerejwe kunyura ku musambo kugira ngo bamenye impamvu bari gusaba ubuhungiro. Abazemererwa ubuhungiro nibo bazitwa impunzi hanyuma bazinjizwe mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira nyuma bazajanwe mu nkambi y'umurongo uri mu karere ka Fizi. Mumenye yuko atari Kavimvira honyine hari abarundi bari gusaba ubuhungiro bwo kuba impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo no mu nkambi z'agateganyo za Munge Munge na Sange hari abandi barundi nabo bari muri izo nkambi basaba ubuhungiro. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo, nawe urakeneye inkuru yawe. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya akadisho ku mbuga ngurukanabumenyi.
cha bijya bije biranuga nuko kwari eka nibihu ngo nibihu akanira byisomeye
ndakubiye kwa tarivyo
nibyo
nibyo
eka sibye
dupinge
dupinge utangike
ne mupinga mupinge umvize ijwi rya Amerika birabeshi zirihuha ikabaha inkuru y'imvaho
kumbuga ngurukana bumenyi hari guharira hagati y'abamwe n'abandi kujanye no guhana abanyeshuri hakoreshejwe inkoni bamwe bati byaravaniho mu Burundi ntibikihari abandi muti bati banguha biracahari none ukuri kuri hehe Diane Ndonse ari Bujumbura yaducishije amaso kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
intandaro y'impari ni ireresi yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umuntu w'umugabo ameze nk'umwigisha ariko arakubita inkoni abanyeshure asa naho ariko arabahana umwe wese akubitwa iyo nkoni inshuro zitatu ku kibuno icyerekana ko ashobora kuba ariko arabahana nuko ari abanyeshure bake kandi bikabera mu kibuga imbere y'ibirasi bitonze bigaragara kandi ko begereye umuryango w'isomero ari naho uhejeje gukubitwa aca yinjira ireresi ihera hamaze gukubitwa batatu abayihweje ku mbuga ngurukana bumenyi zimwe zimwe yaciye ko babaye buharire kuri bene ubwo buryo bwo guhanisha abana inkoni banditse bavuga bati nimundabire uyo mumenja akubita abana nk'utavyaye iyabo wanti uwo mwana namukosora namurasisha umuheto w'umujisho nta bujinga uwundi ati uyu mumenja nuwahega yemwe uyasa n'ubishura ati emwe nimba ari karamuhana ntibisigura ko ari umugesera ijambo ry'Imana riratwemerera gutoza indera abana uwo mwigisha ntahana nabi uravya hakubita ni kuya leta dusome n'uyu asa n'umwunganira ati umwigisha nta kosa yakoze kuko guhana umwana nta kosa ririmo kandi nta rugero yarengeje ibitwebwe byaradukingi ahandi ho no kwiga ntitwari kwiga guhana no kurenza urugero biratandukanye uyundi nawe ati none ibi biracabaho koko tugarukirize kuri uyu nawe yanditse ati nabo kubera abana b'ubu batagikubitwa indero yabo yarasubiye inyuma nicyo gituma ubu mwigisha atakivuga ntabara ariko n'ubu ukeneye gutanga indero nyayo arakwiye kubahana nyene uku kudahuza kuri uku guhanisha inkono umwana hamwe kuratahuritse ku basanzwe baharanira ibijyanye n'indero y'abana kubera ko ariko asanzwe ahanwa mu mico y'ikirundi mu gihe amategeko ariko nayo avyihaniza umushingwamanza Samantha Yohani arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira iby'indero bafashe bige
ubu aho tugeze haba mu by'amategeko haba mu bijyanye n'indero y'abana na cyane cyane nko ku mashuri igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga ibyindero ariyo bita reglement scolaire iyo nayo barategekanya buri gihano bagategekanya n'ingene gihanwa
inyuma yaho ibihugu bya Buraya bigera kuri 18 bifasha ingingo yo kubuza igihano cyo ku mubiri mu mwaka w'2008 Uburundi bwahavuye nabwo ne bwisungiye ngingo yongeye amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana yo mu 1990 yarasabye ko agateka k'umwana kubahirizwa ku ishure Jacques Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB yibutsa ko imbere yo gushikira nganji bw'indero bushiraho itegeko ribuza guhana abana ku mubiri hari abahe bakwiga bomowe n'ibyo bihano Jacques Nshimirimana yemeza kandi ko iyo reresi yateye impari ku mbuga ngurukana bumenyi iterekana ivyabereye mu Burundi ariko rero kubwo umushingwamanza Samantha Yohani arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira iby'indero bafashe bige wewe ntarira ko bitokogwa n'abigisha bamwe bamwe kuko bakiri ku rugamba rwo kubituza
nta mwonga uburi sato budahizwe ejo urashaka guca kuri iri shuri cyane cyane mu mashuri y'intango ahacanye hajya ugasanga hari umwigisha kaciyemo uwo nibaza yuko twomuhanura ko indero ifatiye ku gukubita abana atari indero kuko irafise ingaruka mbi ku buzima bw'umwana no ku buzima bw'igihugu kanatsinda n'amategeko haba y'u Burundi cyangwa mpuzamakungu arihanikiza ibihano nk'ibyo byo gukubita abana ku mashuri
twibutse ko bimwe mu bihano bitegekanijwe mu mategeko agenga indero ari gusohora umunyeshure kumukura amanota cyangwa kumutuma umubyeyi I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Jene ndonse urakeno ino kure duche duso zerele kiganiro iwanyu muntaracu no munsi incuti bakunze mari kumwe natwe mwakoze kutwumviriza muranigwe mu banyu no mu byanyu mandanye mu ryoherwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye Jene nahazwe twari kumwe kuri micro tuzongere ejo yakoze na kubiri ya biro yegeranije amajwi na ingenieur hadufashije impinga bw'ivyuma.